Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi ni yedirwe mu basuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Itangishaka, nanje ndabaramutsa ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu.
Nta mategeko agenga ibyo bigo ahari, ese winjira mute usohoka mute? Rero twifuje yuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo zira trans center zigire zifashe.
Uwo ni Madame Vestine Umurisa, umuyobozi wungirije w'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu Srihai, cyakoze ubushakashatsi ku bigo bifungirwamo abantu mu Rwanda.
Mu Buganda ibitero ku bashinga amateka badashigikiye ihindugwa gibwirizwa shingiro birabandanya. Ku nshuro ya mbere Perezida wa Amerika Donald Trump yagendeye Puerto Rico, aho igihuhusi Maria cyatikije inganda kuri iryo zinga ryose kigaca umuyagankuba. Igipolisi mu gisagara cya Las Vegas muri leta ya Nevada kirabandanye gutohoza neza icyatumye hakugwa ubwicanyi bwa mbere bukabije mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bukagirwa n'umuntu umwe akoresheje inkoho.
Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Urakoze cyane Edith, tuyahere muri Afrika. Muri Uganda ibitero n'izindi ngorane ku bashinga amateka badashigikiye ikugwaho ry'ingingo mu ibwirizwa shingiro rijyanye n'imyaka umukuru w'igihugu adakwiye kurenza ari ku butegetsi birabandanya. Mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri, Robert Kyagulanyi azwi ku itazirano rya Bobby Wine yazinduye n'ugwamo rw'ibintu byaturitse muhiriwe. Amagrenade atatu yatewe ku rugi we ariko ntawe yahitanye. Kyagulanyi abaye umushinga mateka agira gatatu atewe grenade ku rugi we mu kiringo cy'indwi imwe. Avuga kwiterabwoba rimaze igihe rimugirwa ko. Avuga kandi ko imiduga itandukanye hamwe n'abantu atazi bamukurikira kugeza ku rugo rwiwe. Ku rubuga rwa Twitter, umuvugizi wa leta Ofono Opondo yanditse yagiriza abatavuga rumwe na leta kuba aribo bariko baratera ibyo yise grenade zitari nyazo kugira babyegeke kuri leta. Abatari bake mu bashinga amateka ba Uganda bagiye bafungwa mu mwanya utari muto mu ndwi iheze, bagirizwa kugumura abanyagihugu hamwe no guteza uruhagarara. Andi naho ku nshuro ya mbere Perezida wa Amerika Donald Trump yagendeye Puerto Rico, aho igihuhusi Maria cyatikije inganda kuri iyo zinga kigaca umuyagankuba kuri iyo zinga ryose haciye indwi zibiri. Yashimiye ibikorwa byo gutabara imbabare biri ko birakogwayo. Avuga ati, mu buzima bwanje bwose sinari bwabo n'abantu bakora cyane. Ni mu gihe yari karabonana n'abategetsi bari ku ikambi ry'abasirikare bagwanira mu kirere ahitwa Munyiza. Yamaze umwanya utari muto ashimira ibikorwa by'abasirikare n'abandi bakozi ba leta bari ko barakora mu gutabara imbabare. Yamara ntiyavuze ibikorwa bimaze gukogwa cyanke ibigiye kurangurwa mu minsi y'imbere mu ntumbero yo kugarukira iryo zinga. Muri urwo rugendo Perezida Donald Trump yiteguriye kubonana n'abategetsi hamwe n'abanyepolitiki bo muri Puerto Rico. Muri bo harimo n'uburamatari w'umudemokrate atwara igisagara cya San Juan, Carmen Yulin Cruz. Uwo nawe akaba ari umwe mu minsi yahera yavuganye ishavu ryinshi yishura kuvyavuzwe n'umutegetsi muri leta ya Trump yuko kuvyerekeye ibikorwa byo gutabara imbabare biriko birakogwa muri Puerto Rico ari inkuru nziza yo gutangaza. Trump yemeye icese yuko hakwiye gukogwa ibindi bikorwa byo gutabara, akavuga ko Maria cyabaye igihuhusi cya mbere gikomeye muri ako karere. Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Igipolisi mu gisagara cya Las Vegas muri leta ya Nevada kirabandanya gutohoza neza icyatumye hakogwa ubwicanyi bwa mbere bukabije mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikagirwa n'umuntu umwe akoresheje inkoho. Stefan Paddock, umutama w'imyaka 64, yakoze icyo gitero muri Nevada, yarashe amasasu menshi mu bantu barenga 222 ari mu cyumba ciwe cy'ihoteli cyari mu igorofa rya 32. Ivyo byabaye mu gihe kwibarabara iyo hoteli ririko hariko habera ibirori vya festival. Icyo gitero cyahitanye abantu 59, abandi 527 barakomerekera. Kuno munsi wa kabiri, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ati yari umuntu adakomeye neza mu mutwe, ati ndakeka ko yari afise ibibazo byinshi, ati turiko turiga neza ubuzima bwiwe, ariko icyo tuzi nuko yari umuntu agwaye kandi akaba umuntu atarakomeye neza. Trump yongeye arashimira inzego z'umutekano zihutiye ibikorwa byo gutabara. Andi naho abagwanyi baharanira leta ya Kiislam biyitiriye igitero cya bombe yaturikiye ku mugwa mukuru wa Siriya ejo ku munsi wa mbere, kigahitana abantu 17. Mu itangazo basohoye kuri uno munsi wa kabiri, uwo mugwi uvuga ko abagwanyi bayo bagize icyo gitero ku biro by'igipolisi biri mu kigwati cya Al-Madin ku mugwa mukuru i Damascus. Umushikiranganji wa Siriya ajejwe intwari hagati mu gihugu avuga ko icyo gitero cyagizwe n'abihevyi babiri, umwe muri bo yarashoboye kwinjira muri ibyo biro by'igipolisi, ariko ntiyashobora guturitsa bombe yari afite.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho ubushakashatsi bwasohowe n'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu CRHDI mu magambo y'icyongereza bugaragaza ko ibigo bicungirwa amabana b'inzererezi mu Rwanda bitagira amategeko abigenga, ibi bigatuma hari bamwe barenganira muri ibyo bigo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi mu Rwanda.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu GRID mu magambo ahinnye y'icyongereza bisobanuye Great Lakes Initiative for Human Rights and Development, wakoze ubushakashatsi ku burenganzira bw'umwana. Uyu muryango uvuga ko wasanze ibigo byashyizweho hirya no hino mu gihugu ngo bicumbikire abana b'inzererezi bifite ikibazo gikomeye cy'uko ibi bigo bitagira amategeko abigenga. Abakoze ubu bushakashatsi bavuga ko uburyo abafashwe bagezwa mu kigo ngororamuco bidasobanutse. Ubushakashatsi bwerekana ko abafungirwa mu bigo ngororamuco bagezwaho batazi igihe bazaviramo. Uyu muryango GRID uvuga ko hari ubwo umwana ashobora kubona abamukurikirana akaba yararavuye mu kigo, cyangwa se ntamara igihe kingana n'icyumweru, mu gihe hari ushobora kumara n'ukwezi ataravanwa mu kigo. Destine Umulisa ni umuyobozi wungirije wa GRID mu Rwanda, avuga zimwe mu ngorane basanze muri ibi bigo.
Twabonye ko kuba zira transit center zaragiyeho byakemuye byinshi ku mibirire y'abana. Guse mpungenge twasanzemo nta mategeko agenga ibyo bigo ahari, ese winjiramo ute, usohokamo ute. Rero twifuje yuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo zira transit center zigire zifashe mu buryo bwemewe n'amategeko. Niyo mpamvu usanga Abanyarwanda cyangwa se ibihugu by'amahanga bivuga yuko ari ibigo bitemewe, ari amagereza. Rero kurukuraho izo mbogamizi n'urwo rwikeko rwa hato na hato, nuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo umwana najyamo tumenye ko yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko, nanasohokamo tumenye ngo yasohotsemo amazemo igihe kingana gute.
Bamwe mu bafungiwe muri ibi bigo basaba leta ko ibi bigo byakurikiza amategeko, kuko hari bamwe bemeza ko bahuriye n'ihohoterwa ubwo bafungirwaga.
Ubuzima bwawe uko nabusobanurira ni ukuvuga ngo kubera ko nta dosiye bufite, ni nka gutya tuba twaba duhagaze nk'aha gutya ukaje kubona ukabona baraje baragushikiye, ntacyo wakoze, nta muntu wishe, nta muntu wakomerekeje, nta muntu watutse hariya, ni ukuvuga ngo iyo hari uburimbo.
Abakoze ubushakashatsi basaba ko abana bafashwe bakajyanwa mu bigo ngororamuco bakwiye gushyirirwaho uburyo bwo kubagorora, kandi bagafasha ababyeyi kumenya aho baba bajyanye abana babo.
Ushobora kumva nkanjye nk'umubyeyi umwana wanjye bakamwe
ngo ari muri Gikondo Transit Center n'urugero ariko najya kumureba muhasanga yasohotse muri rwa rwego rwo gufatanya kurera ntumenye trace y'umwana twifuze yuko niba yabafatiwe mu buzererezi ajye Gikondo cyangwa se muri Transit Center abone barebe uko bamuhire ya birita agaruke mu muryango ameze neza ariko noneho uyu munsi kuba nta mategeko ari muntu umenye aho umubariza umenye ibyo bazantu
hagiye gushira amezi agera kuri atanu leta ishyizeho ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco iki kigo kizatanga umurongo w'uburyo ibigo ngororamuco byakora umuyobozi w'iki kigo kandi bose ni bamweme yabwira Ijwi rya Amerika ko ibi bigo bikorera ku mategeko gusa nawe yemeza ko amabwiriza azagenga imicungire y'ibi bigo ategerejwe mu minsi iri imbere
ntabwo ariko bimeze hari iteka rya perezida ririmo ubungurize mezwa na kabineti y'ejo bundi hangaha ni iteka rya perezida rigenga imicungire y'ibigo ngororamuco ariko noneho waza tugiye harimo n'umushinga w'iteka rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ugena ibikorere n'imitunganyirize y'ibigo ibigo twakwita Transit Center
iryo teka ni risohoka ryabo rya perezida ryabo rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rizakuraho izi mbogamizi aha n'abantu berekana
hari ubuyobozi bw'ikigo buhari ubundi basanzwe bafite amabwiriza y'agateganyo ngira ngo Gikondo ifite amabwiriza yashyizweho na njyanama mu mujyi wa Kigali inyama njyanama zishobora gushyiraho amabwiriza y'imicungire y'ibigo n'imiyoborere y'uturere y'igihe gito
imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ko muri ibi bigo habera itotezwa ndetse ko abahajyanwa bahakura ubuzima bubi leta yakomeje kwamagana aya maraporo ivuga ko ari ibinyoma ndetse n'abavuga ko abafungiye muri ibi bigo bahura n'itotezwa ari amakabyankuru
ikigo ntabwo icyo ngororamuco ni ikigo kinyuzwamo abadereka mu gihe gito aho rero nta totezwa ribamo haturutirwamo ni ibigo bidafata bino bengo ngiruko mu byo kurufasha kugira ngo bidakomeza kuba kubangamira imibereho y'abandi none icyo gihe ariko ugategereza ko rubastint rukajya mu kigo ngororamuco
uyu muyobozi avuga ko iminsi abantu bamara mu kigo ngororamuco iterwa n'ibyaha baba barafatiwemo Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yacu yo kuri mu mugoroba tuyakomereze mu Burundi aho kuri uyu wa kabiri hatangiye igikorwa cyo kwandika abadandaza bakuru ubucuruzi butanditswe ikigo OBR gishinzwe imisoro n'amahoro kivuga ko icyo gikorwa kigamije korohereza abakuru ubwo bucuruzi gukora mu buryo bwemewe n'amategeko no kwinjiriza leta imisoro ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Iyo sekeza ryatanguriye ku mugwa mukuru Bujumbura rizomara iminsi 15 imbere yuko ribandaniriza mu zindi ntara zo hagati mu gihugu ikigo Berg yaje kwegeranya amatagisi n'amakori gihamagarira abadandaza batazwi n'amategeko kwitabira icyo gikorwa no kubahiriza abazokirangura Julius Bucumi hajeje kuperereza muri Berg arasigura zimwe mu nyungu iriyandikwa rizogirira bo ryega
biratuma abantu bava mu ibarabara bakamenyekana bakagira ahantu bakorera hazwi hanyuma leta uburusho ihabandi nabo nyene igashobora kububaronza ubwa gatatu nuko abo bantu bagwiza tunga badandaza bafise uruhara cyane mu guterera igihugu amikoro manini no ku matagisi n'amakori aba yatojwe abagwiza tunga bamenyekanye bagatanga ikori biratuma nayo nyene imigambi leta irangura Yesu nunura.
Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko imwe mu migwi isabwa kwiyandikisha yakiriye ingingo maze rihera muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cya Bujumbura hari amagaraje menshi bakora imiduga
Iyo ngingo jenda ya kila neza kubera mu bisanzwe gukorera hantu uri mu gihugu utegereza kumenyekana ritika kumenya n'ibisata bitandukanye mu mukorana bikabamenya iyo ngingo jenda ya kila neza ije hageze nico gituma nacho twari twafashe ngingo yuko twiyunga ahubwo tukaja kwimenyekanisha yuko dufise ishira hamwe ryitwa association civgerege urabona ko twebwe twiyungunganije ingene hasa neza fise fond dukotiza kugira ngo aha hantu tuhafate neza agume hasa neza
twe na no ma vraiment turiho ni baze vraiment turabumvirize nti badushikira ngaha natwe n'ibyo dukeneye kugira ngo leta tumenye ko turiho ibyo tugomba gukora vraiment idufashe turabwo tworonka mu akantu nk'udusupana amasarubeti umucana vraiment twaubonye uradufasha leta idufashe mudushikize mu butuma bwacu turabe ko yo dufashe
eka namwe mu bakenyezi badandariza mu ibarabara bunga mujyabo bafundi b'imiduga
Nukuri byanezereye cyane kuko ni byiza bo badufashije kubera twuma turuko turiruka mu ibarabara batuha kutwacu batudusahura tawo twiyibye nukuri byo babyiza ko natwe twokora tukagira icyo dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vrema bo babakoze imana ibahezagira
aha tudaraza cyenere mu mategeko si byiza ko baradufata umuforiso wese arengana yambaye za civile cyangwa shadufata nk'igisuma gashaka kugira ngo ndagutwara ko gufunga amaze kudutwara ngo adutwara ko dufunga nta nadushikana gacha duca amahera meshi arengeje nkawe twadandaza nkoresha umutaye wa Ven ibantwaye muri Basel imbiha kuri Merven nye ariho nundi ngo ni chef de zone ngaha muri Mer yari yaje bwa mbere atubwira ngo nitugura amajire ngo amajire tuze turambara ukugira ngo twemeregwe mu barabara turagenda turabigura turatanga amahera 35 amajire turayafise muhira ko yakoresheje ukwezi kumwe haci ukwezi kumwe bace batangura kuzoba guma batwirukako y'amajire kandi tuyafise cha tubwira ngo hari kidodo ngo bibagiye gushirako
Uchumi nawe hagaruka kutundi turusho twirisekeza
biratuma kandi abanyamyuga baje hamwe mu mashira hamwe usanga bafise nabo bakoresha bazwi hanyuma bigafasha yuko abo bakozi bashobora koroherezwa mu turusho dutandukanye ari utwo kongererezwa amafaranga atangwa mu bigo bijejwe gutegekaniza abakozi kugira nibagera mu za bukuru batagishoboye gukora ako kazi bazokwikore kutuntu baziganije bakirangura imirimo yabo
iyo mirimo abatazwa kwisungura utonde rushasha mu kuyirangura ubuyobozi w'igisagara cha Bujumbura burabagabisha Hamadan Nkurikiye umuhanuzi mukuru w'umukuru wa mere ya Bujumbura
twebwe nk'abajeje intwaro dukeneye abantu bose ibyo bakora mu gisagara tuba tubazi umuntu atazwi n'inzego z'igihugu uwo muntu tuba tuzi ibyo ariko arakora cyo gituma bitwasanga kwakora umwuga twe tutazi mu gisagara tuzomubaza cyangwa tuvyugare ibyo mu byo tujejwe iminsi yose kwirukana ubuzima bw'abanyagisagara umuntu ataza kwitabira ku kamo twebwe nk'abajeje inkwa tuzofata izindi ngingo kuko nababwiye ikibazo kijyanye n'umutekano kandi icyo umutekano nacyo umunyagihugu wese ahamagariwe gukora ku buryo umutekano umusimbatara
Amatohoza yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ikiga cy'isi FMI yerekana ko mu bihugu bya Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara n'u Burundi burimwo urudandazwa rutanditswe rugirira akamaro abantu benshi cyane amahinguriro hari muri urwo rugero yinjiza hagati y'ibice 25% ku ijana na 65% ku ijana mu bigega by'ibihugu ku mwaka agahakazi ibice biri hagati ya 30% ku ijana na 90% ku ijana abantu batari mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ikigega FMI cyasabye ama leta koroheza buke buke bene ayo mahinguriro nko mu kuyaronsa umuyaga nkuba hamwe no kuyafasha kuva mu gifuri eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramusaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amezi ane arashize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba idakora. Ibyo byatewe n'uko igihugu cya Kenya kitaremeza abadepite bazagihagararira muri iyo nteko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera Arusha muri Tanzania.
Inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka, ariko siko biri kuko igihugu cya Kenya kimwe mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango kitaratora abashingamateka bashasha bagiserukira. Umwe mu bahoze ari abashingamateka baserukira Burundi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari agahombo kanini ku muryango wose wa Afurika y'ubuseruko. Avuga ko iyo nama nshingamateka ari urwego rumwe mu komeye muri EAC, gutyo ko hari amategeko menshi yabwirizwa kuba yaratowe ariko ataratogwa. Yongera ko muri kino gihe uwo muryango warukeneye ahubwo inzego zikomeye kandi zikora neza kugira ngo ziwunagure. Ingingo ya 49 y'itegeko rigenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko niyivuga neza imirimo irangurwa n'inama nshingamateka y'uwo muryango. Iyo nayo ni gutora amategeko agenga uwo muryango, gutora amafaranga uwo muryango ukoresha, gushyiraho imigenderanire myiza hagati y'umuryango hamwe n'inama nshingamateka z'ibihugu biwugize. Harimo kandi guca hirya no hino ibyegeranyo by'inzego zitandukanye z'uwo muryango, kuganira no guhanura inama nshikiranganji ku byokorwa kugira ngo umuryango utere uja imbere, gushyiraho imigwi yihuta ku bibazo biba byihuta bibangamiye umuryango, hamwe rero no kumenyekanisha neza y'uwo muryango mu banyagihugu. Mu gihe ibyo bikorwa nka byose bihagaze, uwo mushingamateka abigereranya n'imodokari y'amapine ane iyo biriko iragenda idafise amapine akwiye kandi ribuze arijya imbere. Avuga ko bigoye bikiriko kuko gushika ubu amategeko agenga uwo muryango atari hano ategekanya ku gihugu kanaka gitebeje ibikorwa. Ubujeje kumenyesha amakuru muri iyo nama nshingamateka avuga ko n'ubu biboneka ko ibikorwa bitazotangura vuba kubera amatora atarahera yose muri Kenya. Naho atakiringo atanga yizeye ko amatora y'umukuru w'igihugu niyahera gusubirwamo muri Kenya mu mpera z'uku kwezi kw'icumi, abashingamateka bo muri EAC bashobora kuzoca batorwa nk'uko n'ibindi bihugu arivyo Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda na Sudani y'Epfo vyamaze kubarungika. Mu kwezi k'umunani guheze ubutware inama nshikiranganji y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yari yasiguye ko ibihugu byose bibwirizwa kurindirana mu gutanguza ikiringo c'inama nshingamateka. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe ari cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuganda.
One of the partner states, the Republic of Kenya.
Ati kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa yase Kenya ntikirashobora gutora abashingamateka 9 abagiserukira, kandi murabizi ko iyo umuryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta numwe dusiga inyuma. Ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana, ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi. Ikindi ni uko mwamenya ko inama nshingamateka imaze gutangura umunsi wayo wa mbere ari ugutora uwitwara. Murumva rero ko bose babwirizwa kuba bahari kugira ngo bitorere indongozi yabo y'imyaka 5. Muri iki gihe rero naho abandi bamaze gutongwa ntibikunda kw'ivyo bikorwa kuko ibihugu byose bitoba biserukiwe. Igihugu cha Sudani y'Epfo naco nyene caraterereye kugira ngo ivyo bikorwa bidindire kuko cari caje gutora abagiserukira, ariko sentare y'uwo muryango isanga hari amategeko atakurikijwe kanatsinda bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mu nyuma vyabaye ngombwa ko amatora asubigwamwo. Inama nshingamateka yahejeje ikiringo yari yashatse gusiga itoye itegeko rivuga ko mu gihe habonetse ibihugu 5 kuri 6 bitobuza ko ibikorwa birangurwa, ariko iryo tegeko ryanigiwe mu menshi. Honorable Jean Marie Muhigwa n'ubuyatowe basubire guserukira Burundi n'umwe mu bagwanije iryo tegeko.
Ni ngombwa ngo ibihugu byose ku ngingo yose yufatwamo n'inama nshingamateka bibe byaserukiwe kugira ngo buri gihugu kigire icyo gishikirije rera bene gihugu n'abarundi n'abatanzania n'abakenya n'abagande n'abene gihugu bo muri Sudani y'Amajepfo. Twese turi hamwe tugira umujyango umwe, kumva ko twogira iyo himinyanyuro ngo twemere ibihugu 3 ngo nuko byakoranye ngo bifate ingingo izo hava ifate ibindi bihugu bitari bihari ahibambewe.
Se ya mbere inama nshingamateka ya yase iteba ateba kujaho mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu naho nyene yaracerewe mu kiringo cy'amezi arenga icenda naho nyene byari byatumwe n'igihugu cya Kenya kitari bwatore abagiserukira cyeklabe ni inkuru yarusha ku bwiju rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinzwe umutekano mu mujyi wa Las Vegas muri Leta ya Nevada bakomeje gushakisha impamvu ishobora kuba yaratumye umugabo w'imyaka 34 akora ubwicanyi bwahitanye abantu bagera hafi kuri 60 Stephen Paddock yarashe urufaya rw'amasasu ahagaze mu igorofa ya 32 muri Hotel Mandalay Bay arasa mu kivunge cy'abitabiriye igitaramo mo cy'umuziki w'injyana ya country nicyo gitero gihitanye mubare munini w'abantu mu mateka ya Amerika kuri telefoni turi kumwe n'umunyarwanda utuyaho i Las Vegas Theogene Munyabuhoro Muranyuva
ndakumva neza
tubwire muri make utuye hehe kuva ahabereye iki gitero cyahitanye abantu 59
ahantu ntuye ni muri metro zigera nko mu ijana uvuye kuri Hotel Mandre ugereranyije n'ahabiri icyo gitero cyahitanye abantu basaga 60
icyo gitero kiba ayo masasu avuga mwarayumvaga
njyewe ntabwo nayumvise kuko nari mu kazi ariko ndimo mva mu kazi umushoferi wari utwaye bisi yatanze itangazo avuga ko bamaze guhitana abantu bagera muri 20 icyo gihe rero imihanda barayifunze hanyuma icyakurikiyeho ni uko nk'umuhanda bisi yacagamo ntabwo ariwo yanyuzemo ahubwo yanyuze mu wundi muhanda
nyuma y'icyo gitero uvuze ko utuye hafi cyane yaho cyabereye mu mujyi ibintu byagenze gute hari byahindutse byinshi ndibaza
hari byahindutse harimo nko gufunga imihanda hanyuma nakajugujugu zishinzwe umutekano wabonaga zigendagenda ariko ikindi cyagaragaraga ni uko abantu bari bafite ubwoba kuko urumva n'uwo muntu yararashe nk'ahakunze guhurira abantu benshi wasangaga birunze hamwe ugasanga ku mbuga nkoranyambaga abantu batangiye kohererezanya mesaje kubaza ati se uwe bimeze bite wabaye amahoro icyo gitero cya gusiza amahoro wabonaga mbese mu mujyi wa Las Vegas hari icyahindutse cyane ko ari umujyi ukunda kugendwa n'abantu batuye hirya no hino wabonaga hari ikintu cyahindutse muri rusange
mu magambo make cyane se ubu ngubu ubuzima muri Las Vegas bwaba bwongeye gusubirana nk'uko bwari busanzwe buzwi
ubuzima bwasubiranye ko ku munsi w'ejo ku wa mbere nabashije kujya hafi y'ahabereye igitero mbasha no gukorana no kuvugana n'umukongomani ukora muri Hotel Mandrey ambwira ko batabashije kujya ku kazi ariko muri rusange ku munsi wa mbere abantu bagiye mu kazi bisi zitwara abagenzi zaragiye mbese urebye ntabwo abantu bahamye mu mazu nk'uko abantu babitekereza ahubwo akazi karakomeje nyine birumvikana ubwoba n'ubwoto mu mitima baravuga ati se ko byabereye muri Hotel Mandrey none mu munsi byabera aha n'aha ariko abashinzwe umutekano ntekereza ko bagikora ubushakashatsi kugira ngo barebe icyo abatuye hano na Las Vegas bakora kugira ngo basubire mu mutekano wabo
Teojeni Munyabuhoro ni umunyarwanda utuye I Las Vegas muri leta ya Nevada. Aha kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio mwari kumwe nanjye Edir Gwema.
Na Oriane Tangisha turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.